nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa kabiri genekezo ya 12 Ntwarante umwaka w'2024 tute namwe bakunze mwashimye gukurikira Radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahanikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ubuserukira abakenyezi bo mu mugambo wa CNR wa Gatoro rwasa mu ntara ya Kayanza anyese nibirantije nta wuzirengero giwe kuva ku munsi w'Imana uheze akaba yahagaritswe n'igipolisi ku munsi w'Imana mu gihe hari ko habikoranire bidasanzwe cyo gushiraho inzego nshasha zihagarikiwe n'igipolisi z'umugambwe CNR amakenga akaba ari menshi mu muryango wiwe w'amaraso cyo kimwe n'abasangiye umugambwe wa politiki. Uramatari w'intara ya Muyinga aridogerwa n'abagendesha imodoka zinywa ibitoro byo mu bwoko bw'amazutu bo muri iyo ntara ko igitoro kibonetse kironswa aho mu ntwaro gusa maze ibikorwa byabo banyagihugu bandi bigahagarara. Umugambwe IPDS Gamibanga uranegura ingingo yafashwe na leta y'u Burundi bicije mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi yo gukura umugwi wa Dynamo mu ihiganwa rya Africa Bar kumvo zijanye na politiki. Ivyo mugambwe uvuga ko bije kongera gucafuza ishusho y'u Burundi. Amakuru twabateguriye saya gusa mukanya nido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze ya no makuru tuyahere mu yavugwa muri politiki. Ubuserukira abakenyezi bo mu mugambwe CNR mu ntara ya Kayanza anyese nibirantije nta wuzirengero giwe kuva ku munsi w'Imana uheze uwo nawe akaba yari yahagarikiwe rimwe ku munsi w'Imana nyene n'abandi banywanyi b'uyo mugambwe bashigikiye Gatoro rwasa ni mu gihe ariko haba ikoraniro ridasanzwe ry'ugushiraho inzego nshasha z'umugambwe zihagarikiwe n'igipolisi cy'u Burundi baba abo mu muryango wiwe w'amaraso baba n'abanywanyi b'umugambwe CNR nta numwe azi aho umukenyezi anyese nibirantije yoba ari gushika ubu bakaba batekewe n'ubwoba bakaba bibaza ko ashobora kugirwa nabi. Teke inkuru tuyibaze Eddie Claude Ninahazwe.
Amakuru dukura mu ntara ya Kayanza tumenyesha ko anyese nibirantije yari yafatanywe n'abandi banywanyi b'umugambwe CNL ku munsi w'Imana uheze. Igiteye ubwoba abo mu muryango wiwe n'abandi banywanyi b'umugambwe CNL nuko abandi bahagarikiwe rimwe bahavuye bafungurwa mu nyuma ariko we gushika n'ubu akaba atawuzi yari basaba ko umutekano wiwe wo kubahirizwa ntagirigwe nabi.
Batawariza umufasha ni kugira ntagirwa nabi. Ndasabanye n'icyo mukuru w'igihugu kuko amenyesha ko ikintu demokarasi niyo demokarasi ikeye mu bikorwa nk'ibiya demokarasi yo ku murongo gusa. Demokarasi ishingiye ku bantu bose itari kuri izina yanjye, itari kuri nako bwonyi cyangwa biriya. Iyo demokarasi yubahiriza abakeka ku murongo
twamenyesha ko anyese nibirantije cyo kimwe n'abandi banywanyi b'umugambwe CNL bashigikiye agatongwasa bari bafashwe ku munsi w'Imana mu gihe hari hatunganijwe mu ntara ya Ngozi ikoraniro ridasanzwe ryo umugambwe mu ntumbero yo gukura agatongwasa no gushiraho umukuru w'umugambwe mushasha. Iryo koraniro rikaba ryari ryiyamirijwe n'abatari bake babona ko ibyabaye leta bifitemo uruhara ko yashatse gukumira agatongwasa mu matora y'imirije.
Eddie Claude Nahazwe arakenuye mu makuru y'ubugizi bwa nabi abantu babiri baraye bishwe mu ijoro ryakeye buca ari ku munsi wa kabiri mu makomine ya Ngozi na Ruhororo yose ni mu ntara ya Ngozi. Umwe bivuga ko yari uwagirizwa ubusuma wundi nawe ngo n'umutama yoba yikekwa ko uburozi abantu babiri bikekwa kuba bari mu babarishe uwo mutama akaba bariko barakogwa ko amatohoza. Reka inkuru tuyibaze Petero Gahungu.
Nkuko inkuru zitangwa n'abajeje umutekano
zikemezwa n'abajeje intwaro muri komine ya Ngozi zibivuga ngo uwo wa mbere yishwe n'umugabo yari kumwe n'uwundi mu gihe bariko bagerageza kwiba ku ruganda ruri mu vyegwa ruhingura inzoga ngo babanje kuzima amatara aboneshereza ku ruganda bateye amabuye. Igipolisi kiracunga kimaze kwikeka ko barabasuma cararashe umwe ariko atarashobora kumenyekana acarapfa uwundi nawe atungwa nayo yameze. Uwundi muntu yishwe n'umutama wo ku mutumba na zone Mubanga wo muri komine Rukororo akaba yishwe yaciwe umutwe. Ababanyi bavuga ko yaba yishwe yikekwa ko uburozi. Abahungu biwe babiri bakaba bahagaritse mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri kumva zibatohoza.
Petero Gahungu tumushimire amakuru twabateguriye. Arabandanya abasirikare b'u Burundi barakwiye kwanka ingingo yafashwe na leta yo kubarungika kugwana mu gihugu cya Congo kwifatanya n'imigwi y'iterabwoba nk'iy'interahamwe bivugwa na Gracien Rukindikiza yahoze ari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi akaba kandi akurikiranira hafi ibibazo by'umutekano na politike mu karere k'ibiyaga binini akaba ababazwa no kubona abasirikare b'Abarundi bapfa gusumba abandi kubera aribo bashigwa imbere mu gihe cyo kurwana kandi basanzwe batamenyereye akarere bagiye kugwaniramwo. Ibyo bikaba biruko mu gihe abo barwana babarwanyi ba M23 bahazi neza kuko ari wabo. Asaba abasirikare kugira urunani kugira banke iyo ngingo tumutege yombi.
Igituma abasirikare b'Abarundi barungika kugwana hamwe n'aba FDLR hamwe n'abaki bagwana ingwana atayizi wabo bagapfa gose bakabananya bagenda nuko bafise akantu igisoda cy'Uburundi cyashinzwe nk'abantu b'abafunctionnaire bagiye abantu bakora mu biro n'ukumengo bakora akazi bakarindira ati tuzorindira kuzoja muri pension nitwaje muri pension ntacu tuzoba twakoze ibi ndi bashobora kwimvira yuko bashobora kuvuga iti ibi ni ibintu dushobora kubigira kubera kuko bohava babakuramwo cyangwa bohava babapfunga ngo bohava bagira iki ngo ni pension ariko baragira cyangwa ngo bumva mu gisodo bakavuga bati tugiye ahandi tugize ibi no iyo pension rero bagacara ibyo babandanya jeje mbona boheza bakavuga bati ijyangwa no si yabo ijyangwa no si y'abarundi bagaheza bakabyivana mu bunyene bakavuga ati turabyivanemo ibyo vya pension bakabyivanamo kugira ngo niyo pension kugira ngo bayishikire nuko bunyene bayishigikira nashobora kugira pension kugira ngo baze kugira ibyo ari byo byose. Cyane cyane umuntu yovuga yuko ibintu bihari byo muri Congo bituma abasirikare b'u Burundi bagora gose ko ingene byogenda kubera ica mbere nuko bagenda ahantu batazi bakagenda baje kugwana hamwe n'abantu b'intera hamwe abantu bagize genocide mu Rwanda badahuje ivyumviro bakagenda bari kumwe n'abawazarendo aba bameze nk'imbonera kure z'u Burundi. Hanyuma igisoza cyo muri Congo naco ni kingaho hakaba ariho nabaje basoda ba SADC mugabo wose atanumwe agomba kugwana mbere bagatuma yuko igisoda abaje imbere ari abasoda b'Abarundi n'abasoda baba FDLR bitera yuko bagenda kenshi batagira amakuru y'iyo baroye bigatuma nuko haba ikibazo gikomeye kuri front bariko baragwana. Hanyuma ikindi naco nuko hari kibazo cha commandement abasirikare aba FRDC aba SADC n'abanyu ba FDLR n'abazalendo bamwe bose bavuga bati nitwebwe tuza gukomanda urugamba uko bagomba kurukomanda bica bigorana yuko umwe wese agombye bica ibintu byo gujaga akajagari abantu busimbira hamwe. Iki nacyo kiba cyane cyane nuko badaheza ngo batore neza abantu baje imbere. Abantu baje imbere ni bandi baje kugwana igisoza cyo muri Congo ntigomba kuje imbere kigomba kuvuga ngo barundi niyo baronka amahera niyo boje imbere hanyuma bakajana n'abagiye ba FDLR abandi bakaja inyuma muri RTL. Ibyo ni ibintu bituma hacapfa benshi abarundi urumva mu barundi nuko singwano yabo abasoda muri Congo batagombye kuyigwana so barundi bashobora kuja kuyigwana. Icyo umuntu atosiga inyuma nuko bagwana n'abantu bamenyereye neza ingwano bamaze kumenya hajya ahantu n'iwabo bagwanira iwabo biragoye rwose kubatsinda.
Inzamba Radio Inzamba agateka kawe amakuru twateguriye arabandaye mu bijanye n'intwari bere. Imyidogo ni nyinshi mu bagendesha imodoka zinywa igitoro cyo mu bwoko bw'amazutu mu ntara ya Muyinga bavuga ko buramatari w'iyo ntara atanga igitoro ku bategetsi n'abajeje intwaro gusa. Ibyo bikaba byibonekeje kuri uno w'Imana atamunyagihugu atari mu ntwaro yigeze aronswa igitoro na gikeye kucari cyabonetse. Reka inkuru tuyibaze Olivier Gakima.
Abo basanzwe batunze amamodokari akoresha igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu bavuga ko buramatari w'intara ya Muyinga ari nawe ajije gutanga igitoro yabyifashemo nabi kuri uyu w'Imana. Aho kugisabikanya mu bagikeneye bose yahisemo kugiha abajejwe intwaro gusa yibagira abandi harimo abikorera utwabo. Umvirize umwe muri abo banyagihugu.
Jonde meza kwa taterambele kini hata higi kuhugu lishawoka mugihe ya wajajwe inwaru wabandanya bagira mfunzi mugutunga niliza awa wajajwe tuweze wajibari indiriyesho kumusu imana igitoro chamazutu tuwala wabajwe nukyo ramatari winare muinga shukrode kutuwa na yo ya zifashimu mkushiri mbele abarongo ye iwi sata zoze kareta kusamunara akabariyo baronka itorobonye ne amaritiri 110 yose akarangira bikorera utwabo canke abandi basanzwe bafashanya n'intara miterambere tugasubira inyuma zira yoye none ibisata vya leta byonyene soteza imbere igihugu canke intara bigashoboka
bavuga ko arakarenganyo kuko nabone bafise uruhara mu iterambere y'igihugu cabo
ibyo jewe nabonye rero nabifashe nakarenganyo kuko nta kuntu abo barongoye ubuzi bwa leta bari kwihariza icyo gitoro bakuzuza amamodoka bakongera bagatekera n'ikindi mu mabito natwe turorera kandi tufise uruhara rutari ruto mu iterambere
abo banyagihugu bagizwe ahanini n'abikorera utwabo bafasha mu iterambere ritandukanye basaba ko buramatari yobaha agaciro mu kububahiriza mu mirimo yabo ya minsi yose.
Olivier Gatima arakenuye mu makuru avugwa mu nkino naho kuri uno wa kabiri umugwi w'umupira w'amaboko w'i Burundi Dynamo wasezerewe mu ihiganwa rya Afrika balo riri kuribera mu gihugu cya Afrika y'Epfo tsinzwe impaga inshuro zibiri imvongo nuko abarongoye urukino rwa basket mu Burundi babujije uwo mugwi gukina wambaye imyambaro iriko byandiko bivuga Visit Rwanda ikaba ifashe mu mugongo iryo higanwa. Iyo ngingo yafashwe na leta y'u Burundi ibicije mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi ngirateye isoni kuko inkino zidakwiye kujamwo politiki bivugwa na Chovino Mugwengeza arongoye umugambwe ipedeziga mibanga. Chovino Mugwengeza akabona ko iyo ngendo atacifashe igihugu ahubwo ibandanya gucapfuza no kwambika ibara ishusho y'u Burundi mu makungu tumutegeyo.
Umugwa Dynamo rero wajugiye kuba karorero warabaye n'akarorero ndetse kugaruka ku Burundi nkumbure utazabone yuko no muri basket kujya umuntu ashaka kuja kure cyangwa agashara kure igihugu ciwe kabaye n'akajyo ndetse abafite imitahe yabo baba bakeneye ibintu byo kuratisha ibintu by'amapublicite kugira Dynamo bashobora kwica ko kugira bamenyekanishe ibintu byaha ariko rero hambavu yaho kandi twashaka dushimire umugwa Dynamo ukuntu wabyi fashe mu hariya kubgacu rero nibaza ko igihugu cacu kitaramenya gutandukanya icatsi n'ubururu dufise indongozi dufise abatwara igihugu cacu tutazi ico bakunda n'ico bahanga byatumye igihugu cacu ishusho yacu isubira inyuma navyo akaba ari indwara itabereye akaba ari agateka kazi na muntu katose kato cane akaba ari ibiturire vy'imonogoje akaba ari kutihanganira uwundi muntu uwundi mugu canke iyindi migambo itavuga rumwe nabo hamba vy'ivyo vyose Uburundi bwayowe kumenya yuko nico gisata gifashwe neza gishobora kuduza ishusho y'Uburundi kaboneka neza. Hariho rero ikindi kindi chamande Dynamo kuzosubira mu ihiganwa inyuma y'imyaka 5 mbega barundi barundi kashi murabona ako gahonga murabona iryo bara murabona iyo soni amande ibihumbi amajana 5 by'amadolari azorihwa nande byanse mu bisata no vuga ko ari nkingi y'igihugu bigakunda no kuri cyo gisata bigatuma n'igihugu cacu gihumbirwa noneho bakagira bati nta gisata na kimwe dukeneye ko cyoteye intambwe cyotuma igihugu cacu kiba ari igihugu cy'iteka murumva ko byose ibyo n'agahombo gakomeye cyane nibarabe bikubitagashi kuko nyakuri kimuhanura n'inyakuri kimuhanga kuko iyo baza kugendera ku mpanuro zose twagumye tubaha igihugu cyacu ntikiba kigeze ku ntambwe kigeze ko mu kibi canke mu gucafura canke muri uko kuntu ishusho y'u Burundi yagiye akagiriye uno munsi uri mu Burundi uri mu makungu n'ibara.
Ni kuri iryo jwi rya Chovino Mugwengezo ku makuru ajyanye n'inkino duciye dusozera ko amakuru twateguriye kuri uno wa kabiri. Nshimire mwe mwese mwarimu yateze yombi, nshimire bagenzanje umwe wese ku ruhara yagize kugira amakuru aboneke. Bumvise niyongere nayo ko ndabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.